Ini Radio Isu di Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC muri neza nshuti mu duteza amatwi muri kumwe na Fide Niyongabo ndabahayikaza mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Hashinzwe sentare isubiramo zitatu nuko kandi na karere ka sentare isubiramo ya Bururi nako nyene katunganijwe ushasha haca havuka indi sentare shasha isubiramo mu ntara ya Makamba.
Uwo numushikiranganje ajeje ubutungane mu Burundi Emile Laurentine Kanyana ariko aravuga kwishyirwaho rya sentare zine zisubiramwo mu ntumbero yo korohereza ababuranyi mu Burundi. Turavuga no kuvyerekeye urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi rwamenyesheje ko mu mwaka w'2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Turavuga no kurunani rw'abagendana ubumuga runebagura ko atashaka leta ishira mu gisata c'abagendana ubumuga bwo kutumva ntibavuge kugira bamenye ibiriko biraba mu gihugu kandi bigishwe nabo baze batera imbere nk'abandi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi hagiye gushigwaho sentare zine zisubiramwo mu ntumbero y'ukoroheza ababuranyi bishikirizwa na Emile Laurentine Kanyana mushikiranganje w'ubutungane mu bonano yagiranye n'abarongoye abandi mu karere k'ubutungane ka Bujumbura. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ahejeje kubonana n'abegwa n'igisata c'ubutungane mu gisagara ca Bujumbura, umushikiranganji Emile Laurentine Kanyana yatangaje ko agiye kuba impinduka mu gisata c'ubutungane mu karere ka Meri ya Bujumbura nuko sentare zisubiramwo imanza zigiye kugwizwa mu ntumbero yo korohereza ababuranyi bahora bamira ku nzira baburana imanza zidahera.
Karere rero ka Bujumbura sentare isubiramwo ya Bujumbura karatunganijwe bushasha ku buryo hashinzwe sentare zisubiramwo zitatu nuko kandi na karere ka sentare isubiramwo ya Bururi nako nyene katunganijwe bushasha haca havuka indi sentare shasha isubiramwo mu ntara ya Makamba. Ubuunya rero no kuvuga ko sentare isubiramwo yahora ari ya Bujumbura iciwemo gatatu hakaba hariho sentare isubiramwo ya Ntahangwa ikaba izungururizwamo imanza zivuye muri sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa, sentare nkuru y'igihugu ya Muramvya, sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke hamwe n'iya Bubanza.
Bamwe mu bahora bitura sentare isubiramo imanza Rudende yahora ishashi Bujumbura bavuye mu ntara zihana urubibe na Meri ya Bujumbura bakira neza iyo ngingo ya leta. Uyu ni umwe Ijwi rya Amerika ryasanze kuri parake nkuru y'igihugu.
Jewe no kuri iyi ngingo ya leta jewe ndayishima cyane kubera nk'ubu nka jewe na Jeva imwaro naje ngaha muri sentare isubiramo imanza ya Bujumbura kugira ngo bashobore kuntunganiriza nahora ngirira ingendo ndende n'ivyo rashobora hari nkaho ushobora kuza urubanza bari barusize ku rutonde yuko uhava uburana katusanga birasivye ivyo vyose n'udufaranga buri kurakoresha mu gusubira inyuma usubira iruguru iyo wajuva
muvuga muti n'indwi zibiri zirahera urubanza rutaburanishijwe ingingo yafashwe n'igihe musaba n'ingingo mberekeza
nibaza yuko abacamanza boheza bagaca bikebuka hanyuma bakatunganiriza abenegihugu n'ababuranyi bose kugira ngo twebwe dushobore kuronka ubutungane.
Umushikiranganji w'ubutungane yari yashikirije mu minsi iheze ko amatungo nk'amazu vy'abagerezwa ivyaha canke yafatiwemo ibigwanisho agiye kugurishwa yasigura ko amafaranga azovamwo arayo gushumbusha abagiriwe nabi. Abamenyeshamakuru bashatse kumenya nimba agihagaze kuri ico ciyumviro. Mufasoni Emile Laurentine Kanyana yeshuye murano majambo
nimubifate rero yuko ari kibazo cha politike ije ni kibazo kijanye ningena amategeko akora technique umwene gihugu seza kumva ko yakoze icaha indishironderwa ahari ho hose n'umwana gihugu azogenda akora ikoso uyundi bazofata nitongo giwe bazofata nibyiwe bazofata kugira iki batunganize ijya muntu kuko indishi nikintu kiza gusahiriza umuntu mu ngorane aba yagize umuntu waramukubise waramukomerekeje afise igikomere ku mutima arakeneye icyo musahiriza wewe nawe ruriramiye harahubwe ndukiraramira mu munyororo harahubwe ndukiraramira no hanze wa mwene gihugu abana biwe ntibazoja ku ishuri wa mwene gihugu ntazoronka haki kumusaya ko aramuturiririye inzu byumvikana ko umuntu wese akoze cyakeza kucishura
ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu majambo y'ibatandukanye ashikiriza yama yavuze ko amatungo ye bahunze yobungabungwa ariko amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baryango b'intwaza ngabo mu gipolisi no mu gisirikare bahunze igihugu badashima gutanga amajwi bavuga ko inzu zabo zirirwa zirasahurwa n'abantu batazwi bakekwa kuba arabasuma ben murango babona ijwi rya Amerika n'iryashoboye kuronka umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano no guhangana n'ibiza kuri telefone yiwe kugira agire icyo bivuze ko izo ntwaza ngabo haba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi zahunze igihugu zigakurikiranwa n'ubutungane ubwo Burundi kuba zaragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza hari kugenekereza iyo 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika umwaka mushya muhire ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse ijwi rya Amerika rizozanira abashyikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri ni guhera saa 12 n'iminota 10 ku mugoroba turabararitse
ijwi rya Amerika i Washington DC urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi runebagura ko atashaka leta ishira mu gisata cy'abagendana ubumuga kutumva ntibavuge kugira bamenye ibiriko biraba mu gihugu kandi bigishwe nabo baze batera imbere nk'abandi Jibe Bizimungu muhuza bikogwa muri urwo runani akaba abivuze mu gihe kwigenekerezo ya kane ukwezi kwa mbere hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe inyandiko y'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga bita braille mu rurimi rw'igifaransa inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana
Ishure Efatah ni rimwe mu bigo vyigisha abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu Burundi riri muri zone Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura abahigira bahejeje baca baja igitega ahari ikigo cigisha urwandiko écriture en braille mu rurimi rw'igifaransa rw'abatabona ubwo rugafasha abagendana ubumuga bwose kugira bumvikane kandi bashobore kumenya ubumenyi iryo shure ryo mu Gihosha rivise abanyeshuri 136 muri abo 18 biga bataha abandi bakarara mu buraro umuyobozi w'iryo shure yemeza ko kwigisha abagendana ubumuga bwo gutumva no kutavuga ari igikorwa gikomeye Zabiro Nkurunziza ahavuga ukutamenya ururimi no kutavugana n'abandi
n'abantu usanga bakuze uko batavugana n'abavyeyi kandi muzi yuko ururimi burya tugwishwa na mama na papa kandi akaza gutangura ishure amaze kumenya kuvuga ururimi ariko abana bacu baza atajambo na rimwe bazi ndishanye n'ururimi abandi bose basanzwe bavuga mu kibano tugaca tugira ingona rero mu kubakira atangura kumutamika ijambo rya mbere bwa mbere ubanza kumwigisha ibimenyetso bizotuma ushobora kumubaza icyumviro ciwe tuca tugira rero ingorane zijanye no kuvuga no vuga nti communication kugira umenye icyo yifuza cyangwa nawe umenye icyo mwifuza ko
Uyo muyobozi yemeza ko abigisha bagira ingorane nyinshi kuko batangura kwigisha akajambo kamwe kamwe gushika umunyeshure amenyere ikindi nuko usanga bavisa abanyeshuri benshi bakurikirana kandi bategereza kutarenza abanyeshuri ndwi mu ishuri
n'abarengewe aho mu ishuri ushobora gusanga ufise bake afise 10 wowe usanga afise benshi ugasanga afise 19 rero turabye twebwe tugiye kugeranya nabo bafise abana bumva ufise abana 20 mu ishuri ry'abatumba ntibavuga uwo munganya ni ufise abana 150 bumva kuko kumukurikirana umwe wese usanga ari ingorane
Abo bigisha n'abiga biga intonde z'ivyigwa by'abakomeye bakoresheje ururimi rw'ibimenyetso eka ni nk'abagendana ubumuga bwo kutabona bakoresha inyandiko braille mu gifaransa mu runani rw'abagendana ubumuga bavuga ko ibyo bibazo babizi kandi babishikirije ubushikiranganje ariko atakira kogwa Gilbert Bizimungu umuza bikogwa mu rugo runani ababazwa nuko uyo muce w'abantu udakurikirana amakuru kandi ari uburenganzira bwabo
hariho ingorane zo kuronka abasiguzi bamwe basigura bakoresheje ururimi rw'ibimenyetso batariho kumbonesha kure y'Uburundi izo ni ngorane rero urabona nk'abana bari mu ishuri badashobora gukurikirana ibyiko biravugwa kuri televiziyo kandi navyo birafise ikibanza mu kwigisha abana ariko kuri babikurikirane gitegezwa kuja mu byihutirwa kugira ngo uwo muce w'abantu nabo bashobore gukurikirana ibiriko biravugwa. Urabona hariho abategetsi benshi b'iki gihugu baca kuri televiziyo bakavuga uri ufise ubumuga bwo kutumva akaja hajya akabona amasanamu mugana ntamenye ibiriko biravugwa agaca ashimira no kutabandanya bikurikira kuko atari ko ravyumva.
Kiretse izo ngorane abagendana ubumuga bwo kutumva ukutavuga n'impumyi, ikindi nuko atabigisha bakwiye bariho mu gihugu cy'u Burundi bazi inyigisho ziciye mu bimenyetso cyangwa mu nyandiko Braille zifasha iyo mugwi w'abantu. Mu bushikiranganje bwo gubatana mu nda mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari w'abagendana ubumuga, bemeje ko bakora ibishoboka byose kugira bafate mu mugongo abantu bari mu migwi y'abagendana ubumuga bose. Martin Vyabanda aramutse ubwo bushikiranganje avuga ibijyanye n'inyigisho zidakumira ziha uburenganzira abagendana ubumuga kwiga mu mashuri amwamwe.
Ukubigisha imyuga itandukanye no kubaronsa ibikoresho bijyanye n'imyuga bize, gushyigikira ibigo n'amashyirahamwe by'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujyanye no gushyira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere, itanguzwa ry'inyigisho zidakumira abagendana ubumuga mu mashuri amwamwe.
Mu gihugu cy'u Burundi hari ibigo bine byigisha bikoresha ururimi rw'ibimenyetso n'inyandiko Braille, naho abahejeje bibagora kubandanya amashuri kuko muri kaminuza z'u Burundi atabigisha n'ibikoresho by'izo nyigisho bihari. Umunsi mpuzamakungu wahari w'inyandiko y'abafise ubumuga bwo kutabona ecriture en Braille mu Gifaransa watanguje mu mwaka wa 2021 mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga bwo kutabona no kwerekana ko iyo nyandiko ibaho. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozanira abashyitsi ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri. Ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, inshuti mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika, twashaka kubamenyesha ko ikiganiro muri kugira ukuri tutakirenganisha. Icyo kiganiro rero ntimugishobora kugikurikirana kuri radio yacu ariyo radio yanyu Ijwi rya Amerika. Abatari bake harimo abakunzi b'Ijwi rya Amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda atubaha umwigeme n'umukenyezi akumira canke adaha agaciro abantu b'igitsina gore. Mu kanya mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiye na Madame Nyamushigwa Lidwin, umwanditsi w'igitabo Iwacu Burundi, yahoze mu bushikiranganji bujejwe urwaruka inkino n'imico kama mu Burundi. Madame Lidwin atangura avuga niba abantu bitaho aho amajambo akumira abakenyezi.
Bitaho sino bivuga cyane kuko ubumbo na benshi basa n'abiyambura imigenzo y'Ikirundi, ngira bibaza ko ariho gutera imbere. Sinovuga rwose yuko bayitaho ayo majambo aravugwa ariko ntavugwa na benshi ndakurikirwa na benshi. Urumva baramaze kubona ko basa n'abarenganijwe muri bene ayo majambo kuko hambere hahise umugore yari afite n'ibibazo adashobora kwicaramwo, yari afite ahantu abwizwa kuguma, yari afite ibyo yitwararika kuruta ibindi akaguma muri ibyo. Mugabo ubu rero aho babone ko afise icyo ashoboye, afise icyo ashobora, na cyane cyane ubu bahurira mu mashure bakabona bize bimwe, bakabona mu ishure nta kibakumiriye, bagira bati reka tuduge kandi twihute. Tuzosanga hari n'abashobora no kurengana kare akarimbi kuko bagomba kwihuta ngo bashikire ibyo bari barakuwemo.
Abakiyakoresha bobo baracabona yuko ari bisanzwe canke babona yuko ariko ibintu bigomba kubandanya bimeze canke
ntibabibona kumwe. Babibona kumwe, bamwe barabishigikira bagira bati nuko nyine nuko bigenda kuko niwafikira ibindi uhaba wibagira ibyo ujejwe. Hanyuma ugasanga ubu hari ukwiruka cyane, hari n'ukutabanza gutohoza, hari n'ubona ko bica bigorana kubaka mu rugo agacagira ati bivuye hahandi, bivuye hahandi, bagomba kudukura ku byo twamanye. Hanyuma ugasanga sinovuga ko bifite ingendo nziza, byoba byiza zicaye hasi genzura bakabibona mbega ibyo dutegerejwe nibihe ibyo tubujijwe nibihe kandi ibyo babujijwe sinibaza ko ari byinshi cyane kuko mu kwiyumvira mu kuvuga mu gushikiriza ibyiyumviro byabo nico kimwe bose n'abantu babagabo
nico kubavuga none tudufata akarorero hama udufashe kandi cyane cyane n'ugwaruka gutegera amwe muri aya majambo dushobora kuba twavuze bamwe babona yuko koko ari kumira kuri abo bavuga ko bagiye gukurwa ku byo bamyemwo canke kunakuriya ijambo rya mbere twavuze canke umugani wa mbere twavuze uvuga ngo umukobwa si umwana iryo ryo bajyavuye kuki byagenze gute kugira ngo abantu batangure kuvuga ngo umukobwa si umwana
umukobwa si umwana aho bagikuye urabona umukobwa arakura agera mu bigero akajya kubaka ntiyubakira iwabo yubakira ahandi umuntu naho yoba yarabyaye abana bagashika cumi arasigara wenyine nta muntu n'umwe baba bakiri kumwe kuko ba bakobwa bose baragiye kubaka bagenda ahandi bamuta wenyine uwo mubyeyi asigara wenyine rero aho si umwana umwana kuko umwana ntuzoguma iruhande ikindi kigira kabiri azobyara abana bazo kwitirirwa umuryango w'iwabo wo kwa se urumva birakomeye uzomenga nta mwana n'umwe yabyaye uzomengo nabo yabyaye sabiwe kuko bagiye ahandi bagwiza imiryango y'ahandi naho byavuye ko bamwita ngo umukobwa si umwana ngo nakarago kabaraye
kuri icyo nyine duhereye kuri icyo naco nyine kivuga ngo nakarago kabaraye turiko turagerageza twiga ayo majambo canke iyo migani aho yavuye reka twumvirize n'icyo cya kabiri uvuze umukobwa ngo nakarago kabaraye kuba kiri bato bashobora kuba batanategera ibyo ari byo ibyo byo bari bike
akarago kabaraye urazi uwo mukobwa akiri muhiri wabo akora byinshi cyane byiza cyane bifasha mu rugo uhashitse ukabona ko urugo rurimo abantu barufashe neza nabaraye kuko icyo gihe bariho nuko ni byiza mugabo agiye birahera urazi birahera rero abo baraye nabaraye icyo gihe yari ahari nabo yasasira nabo yagaburira bamusanzaho hanyuma yahagera ko agenda ahandi aca agenda kubikorera ahandi nakarago kabaraye na urumva sabadoha guma
ariko ntibitegeretse neza kuba akarago k'umuntu yaraye umuntu yabisigura neza gute
kuba akarago k'umuntu yaraye urazi umuntu yaraye baramusasira nibyo kandi basasa ikirago icyo kirago baragisasa ni wa mukobwa sasa niwe agaburira wa muntu araye nyamuntu ntazohaguma azoca agenda ariko uzogaruka agasanga yagiye ibyo ntabyazoronka urantegera araraye gusa si uzogumaho nicyo bivuga nicyo bisigura
nizere ko abariko baratwumva bategera neza hariyo n'andi
mutu hariyo uwundi ashobora kuba azi iyi ni nsiguro na karago kabaraye uwo munsi ahari niwe karago niwe barondereza ko baryama niwe aza kubagaburira erega ntibivuga byinshi ntibivuga byose ukuvuga bifasha uwo muntu yaje nyamukobwa ari hakiri ugani yamara kugenda azobitware ahandi ibyo biranga azoja kubisasa ahandi
none ndakubaze
warare uno munsi aho hantu yari akihari nari byiza aho niyagenda agenda bijyanye kuko azobikorera hariya icyo kirago nacyo urazi ko kitaramba icyo kirago ntikiramba ntikigumaho n'akarago kabaraye akarago kabazogumaho kabazoba muri uwo muryango kabazoja baraza muri uwo muryango n'akarago kabaraye
ego hariho n'ayandi majambo menshi kumbure kuri Facebook yacu harimo n'ay'abanyarwanda sinzi ko kumbure ushobora kuyamenya cyangwa kutayamenya ariko hariho uwavuze ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro
uruvuze umugore uwo mugore uruvuze umugore umugore kwa inzira iba mu rugo sibyo inzira iba mu rugo uruvuze umugore aba ariko aravuga ikintu kirenganira kitahaguma uruvuze umugore ururimi ruvuze umugore nyamugore ntahaguma uwo muhora n'inzira batamu ikintu kiriko kiragenda si ikintu kihaguma
ni ukuvuga ko atari ikintu ni ukuvuga ko coba bivuga ko ari ikintu kidahambaye kidakwiye gufatwa nka nkama
ni ikintu kidahambaye ni ukuvuga ko kuvuga ko ari ikintu kizomugumiraho n'umuhora n'inzira sikintu kizohaguma na gatoya kirafite icyo gipfana nicyo n'uwo mugani w'ikirundi n'inzira inzira umuhora n'inzira umuhora naho abantu baca mu kugira bashike mu rugo aho inka zica kugira zishike mu rugo sikintu kigumizaho abantu
wumva ari ikintu cyiza none
ikintu uruvuga umugore ni ukuvuga uzovuga hama bihere ihere
ni ukuvuga ko
atakiriumwanya wo kutovuga murabibona urazi umukobwa arihuta murazi akiri mutoyi yavutse ariko arakura usanga ari umuhora inzira urumva inzira nayo irakingira abantu irabereka aho baca bakagenda uyo muhora ukora iki ufise ikibanza uha abantu bakirengani
hariho n'ayandi tuzakugerageza gusobanura ariko reka duha akanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine batangure bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo duhere ku witwa Jérôme mwiriwe neza Jérôme allo Jérôme
mwiriwe
uraho neza Jérôme duhamagaye uri he
ndi Kigali
Kigali mu Rwanda duga ku ijambo
bo narikira mvuge kuri ibyo jambo avuze ngo umukobwa nakarago kabaraye akarago kabaraye ni ukuvuga ngo ni uwuhari ariko atazahahora ni uwuhari atazahahora ni ukuvuga ngo ibyo akora byose abikora muri ako kanya ariko ari uzahasiga akagenda akaja hanze niko karago kabaraye teniko mbyumva
harandi majambo none kubgawe mu rurimi rw'ikinyarwanda kunabonye menshi bashikirije ku rubuga rwa Facebook ubona yuko yoba harimo kudaha agaciro umukenyezi cyangwa umwigeme kuri wewe
ni ukuvuga nta gaciro bamuha ari nayo mpamvu havutse biriya byo kuvuga ngo biriya byo kugabana ubutaka urabizi ko ubu basigaye babaha ubutaka bari babakuye ku mubare w'abantu bahaguma kugira ngo batagabana ku bijyanye n'ubutaka bivuga ngo rero yari umuntu atabarwa mu rugo iwabo ari umuntu uko byagenda kose buca akaba yagenda mu rundi rugo akaba atari uwaho atahabatahamubara
ibyo ni ikumira kuko hariyo abaguma mu rugo ugasanga ntibagiye kubaka
ntabwo ari ikumira kuguma mu rugo bataja kubaka ni ukuvuga ngo aba yagumiwe ni nk'impanuka iba yamubayeho yo kutashaka ubundi aba yagenewe kuba yasohoka akaba yagenda
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuba twumvireza twashaka dusubiye tubibutse ko ikiganiro murikira ukuri twahora tubashikiriza ubu tutaki bandanije kugishikiriza cyarahagaze icyo kiganiro twashaka kubibamenyesha mu biganiro dufise mu mpera zindwi turafitiye ikiganiro heza turafitiye n'ikiganiro cerekeye umuziki hamwe n'ikiganiro ejo turafitiye kandi ni ikiganiro gihuza abatumire batari bake bakavuga ku bibazo bitandukanye
kwa nyaburunga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi
kwa nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana saa 12:15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yuko dusezerana tumvise aka karirimbo tuca dusezeranira ko ka The Ben kitwa twa musimbura. Rero mwese mwadukurikiranye mu biganiro cyacu bafite kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gedeyehu yegeranije ibiganiro twabashikije wari hagarariye ni Etienne Karekezi kuri micro mwari manager Fideni Yongabo. Mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.